turi mu bigo by'ishure y'intwazanga boyiska muri zone musaga mu manuka bw'igisagara cha Bujumbura yuguruye umwaka w'ishure w'ihumbi 2016 cyangwa 2017 umukuru w'igihugu yasavye abasirikare muri rusangi kurangwa na ntaryo no kubaha hamwe n'urukundo kuri bagenzi babo n'igihugu president Nkurunziza yavuze ko ashimishwa rwose no kubona ingabo z'abarundi ari rutumwako mu karere no mu makungu niko gusaba abasirikare babishoboye kwandika ibitabo no gukora amareresi kugira ngo bazokwaruka muri kazoza bazomenye ubutwari bw'abaranze
muri kino gihe abasirikare b'urundi bamaze kugaragaza ubutwari n'ubuhizi Burundi no makungu haba mu kugwanya iterabwoba cyane kugarukana no kumbatira amahoro ni akajyo keza ko kwandika ibitabo gukora amareresi n'ibindi byotuma iteka mwateye Burundi n'amakungu rimenyekane kandi risangizwa iyo isi irikagenda yaba dufise ibitabo yaba dufise amareresi yerekana ukuntu ntare urushatsi cyambara ntama yagwaniye imbibe z'u Burundi yerekana ukuntu ntare rugamba yagwaniye imbibe z'igihugu zigeramiwe bigaragaza ukuntu mwezi gisabo yagwanye n'abakoloni iyo tunga yotumye igisirikare cy'u Burundi kigira ubutwari n'ubuhizi bwo guhizindwa
umukuru w'igihugu yasavye abasirikare kuba banditse ibitabo byerekana ubuhizi bwabo mu kiringo cy'umwaka Iyugurwa ry'umwaka mushasha w'ishure muri Iskam ryahuriranye n'indwi yahariwe ubumenyi n'imico kama muri kaminuza ya gisirikare. Icivugo cy'uyu mwaka gihamagarira abasirikare kutagira aho begamiye muri politike. President Nkurunziza yashikirije ko ico civugo gihinyisha abacifuza gutembagaza ubutegetsi anagabisha abashaka gucanisha mu gisirikare.
Icivugo nyamukuru cy'indwi yahariwe ubumenyi akaranga n'ikino muri kaminuza y'intwazanga ya Iskam gikora ku nzira ho wese akirota. Kwaka ijambo cyane kuvuguruza abenegihugu abansi b'ugwego gisirikare cy'u Burundi basiye batambaye ko bukeye ko bwije mu kwandika amakuru y'ibinyoma cyo tubana n'ikime gusa nibacire irarura nibateshwe bati ataraho bagiye guhura n'Imana gushobora byose
Umugwi w'abasirikare b'intwazangabo wemerewe kwinjira ugira wa 47 kubishure y'intwazangabo Iskam ritangwe gukora haraheze imyaka 42 muri ico kiringo iryo shure rimaze kuramura intwazangabo z'abarundi zirenga 1,800 cyose abarundi baje kwiga mu ishure kaminuza rya gisirikare hari n'abanyamahanga baza kuryigamwo bavuye mu bihugu by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC ibihugu bigize uwo muryango byaserukiwe mu birori havuyemo Sudani y'Amajepfo hamwe n'u Rwanda eroje buri kaneza Bujumbura Iruja Amerika.